Hii ni Radio Sauti ya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Mara musore cyo timwese muduteze amatwi muri kitondo cyo kumunsi wa kabiri tariki 29 z'ukwezi kw'icumi umwaka wa 2019 kuri micro ni kumwe nanje Fidel Niyongabo. Abanyeshuri 380 b'abanyarwanda biga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakangirwa gusubirayo bagiye gutangura kwigishwa icyongereza.
Icyo nasaba n'abayobozi mudufashe n'amafaranga tuzayishura na ukubuza amafaranga turashaka education ifatika.
Uyo ni umwe mu bavyeyi b'abanyeshuri b'abanyarwanda biga amashure mu gisagara cya Goma. Mu Burundi muri zone Muyira muri komine Kanyosha havugwa ifatwa ry'abantu 22 ni nyuma y'ikomereka ry'umuyobozi wa zone Muyinga yarashwe n'abantu bataramenyekana. Yamara imbere yuko dushika kuri ayo makuru tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloys Bigirimana dushikiza amakuru yo hirya no hino adufitiye muri aka kanya. Aloys
urakoze. Fidel kanda kosore gatoni muri zone Muyira ntabwo ari zone Muyinga. Mu makungu turayahera muri Amerika, abazimya imiriro muri leta ya California bariko baragwana n'imiriro mishasha yadutse cyo ku munsi wa mbere mu gisagara cha Los Angeles. Akarere ka Los Angeles kafashwe ejo ku munsi wa mbere kakaba karimo amazu azimbye cyane kandi ibihumbi by'abanyagihugu bahisemwo guta ingo zabo. Umukinyi rurangiranwa w'umupira w'amaboko basketball LeBron James asanzwe aba muri ako karere yavuze ko yahungishijwe hamwe n'umuryango wiwe. Abategetsi ba leta ya California bategetse ku munsi w'Imana kw'iyo leta ishirwa mu bihe bidasanzwe kubw'iyo miriro. Muri Amerika kandi abashinga amateka bose umutwe wa depite bazotora ku munsi wa kane mu ntumbero yo kwemeza biciye mu matora ku gutanguza amatohoza ku byaha Perezida Trump akekwa ko. Perezida Trump hamwe n'abarepublikani bamushyigikiye bamwe bavuga ko ayo matohoza ariko akorwa mu buryo buteye kubiri n'amategeko kuko yamabera mu mwiherero kandi ataremezwa n'abashinga amateka umutwe w'abadepite. Abademokrate bariko baratohoza nimba Trump yarahagaritse imfashanyo z'amafaranga genewe Ukraine mu gusaba ko Perezida Zelensky abanza kwemera ku mugaragaro wo gutohoza ku bademokrate no kuri Joe Biden ndetse no ku muhungu wiwe. Mu karere ka Afrika sentare ya gisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ejo ku munsi wa mbere yaraciriye umunyororo wo guherayo umusirikare yagirijwe guhagarikira ibikorwa bigayitse byo gufata abantu ku nguvu baharurwa mu majana barimo n'abana mu buseruko bw'ico gihugu. Frederic Masudi Alimasi azwi ku izina ry'amatazirano ya Koko di Koko hamwe n'abandi bagabo babiri bagirijwe gufata abakenyezi ku nguvu kuboreza abantu gufa kubica gufunga hamwe no kubasambanya. Koko di Koko yari arongoye umuhari witwaje ibirwanisho witwa Raia Mutomboki muri Kivu y'Umanuko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu karere ka Amerika imyerekano yo kuyamiriza Perezida wa Bolivia yarabandanije jo ku munsi wa mbere ihagarika imirimo ku murwa mukuru La Paz. Bavuga ko amatora yahaye Perezida Evo Morales gutwara ikindi kirigo kigira kane yabayemwo ubusuma. Abashinga amateka batavuga rumwe n'ubutegetsi bahamagariye abayoboke babo kubandanya imyerekano gushika amatora asubiwemo. Nayo Morales yavuze ko iyo myerekano ari umugambi wo kumukura ku butegetsi uriko urategurwa. Ahandi havugwa imyiyerekano ni muri Shiri aho abanyagihugu bihereje amabarabara kandi ejo ku munsi wa mbere naho Perezida Sebastian Pinera ari mu twigoro two guhindura leta kugira ahagarike ubwo ruhagarara rwa politike. Perezida Pinera yahinduye abashinga amateka 8 bose ejo ku munsi wa mbere kugira arabe yuko ubwo ruhagarara gucureha. Iyo myerekano yatanguye ku itariki 18 z'uku kwezi kw'icumi inyuma yaho leta idugirije ibiciro byo kwiyunguruza ku murwa mukuru Santiago gushika ku bice 4%. Muri rusange abigaragambya basanzwe bayikora mu mahoro ariko harabaye ugutana mu mitwe aho abantu bashika 200 gushika ubu bamaze kuhasiga ubuzima. Tusimbiye ku mugabane wa Buraya, umuryango umwe bwa Buraya waremeje kongereza ikiringo cy'Ubwongereza cyo kuva muri uyu muryango gushika ku itariki 31 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2010 ni mwaka wa 2020 ni mu gihe umushikiranganji wa mbere Boris Johnson ariko ararondera amatora yihuta kugira yubahirize ikiringo yavuze cyo kuva muri uwo muryango aricyo bise Brexit. Johnson akaba yasabye inama nshingamateka y'Ubwongereza kwemera itunganywa ry'amatora ku itariki 12 z'ukwezi ku 12 kuza uyu mwaka yibaza ko ashobora kuzoronka amajwi akwiye amwemerera gutsinda Brexit. Ariko kuva mu muryango w'umwe bwa Buraya k'Ubwongereza ariko bikaba bitakunze kuva mu muryango w'umwe bwa Buraya k'Ubwongereza bimaze kwigizwayo inshuro zitatu zose kuva igihugu cy'Ubwongereza cemeye kuvamwo muri kamarampaka yabaye muri ico gihugu ikaba yabaye mu 2016.
Turagushimiye Aloyce ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda n'umwanya makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahe mu Rwanda aho sentare ya gisirikare iri Nyarugenge mu gisagara cya Kigali yategetse ko abantu 25 bagirizwa kuba mu mugwi wa gisirikare wa P5 boba barapfunzwe by'agateganyo mu kiringo cy'ukwezi. Umucamanza Lieutenant Colonel Charles Madudu yavuze ko hari impungenge ku kubarekura bishobora gutuma batoroka ubutungane bw'u Rwanda bubagiriza ibyaha bigenewe gutembagaza ubutegetsi. Erika abagira ubusa dufitiye ibindi kuri iyi nkuru.
Urukiko rusanga rero rutayaje ishimwe rya Biomodetsero na bagenzi be bagomba gukomeza gufungwa mbere y'urubanza kuko badafunze bashobora gutoroka ubutabera. Icyemezo cy'urukiko bwemeye kwakira ikirego cy'ubushinjacyaha bwa gisirikare gisuzumye rusanga gifite ishingiro kuri bimwe.
Mu rukiko rwa gisirikare ruri Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, umucamanza Lieutenant Colonel Charles Madudu arasoma icyemezo cy'urukiko kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo mu gihe cy'ukwezi. Ni ku bantu 25 barangajwe imbere na Retired Major Habibu Mudasiro wahoze mu ngabo z'u Rwanda, bose bareregwa ibyaha bine biri mu mugambi wo kugira nabi ubutegetsi buriho mu Rwanda. Ibyo ni ukwinjira mu mutwe w'ingabo zitemewe n'amategeko, ubugambanyi ku cyaha cyo kugira nabi ubutegetsi buriho, kugirana umubano na leta z'amahanga hagamijwe gushoza intambara no kurema umutwe w'abagizi ba nabi. Byafashe byibura iminota ibarirwa muri 30 umucamanza asoma icyemezo cy'urukiko ashingiye ku ngingo z'amategeko Lieutenant Colonel Madudu kuri iburanisha. Yavuze ko bose uko ari 25 bahurira ku cyaha cy'ubugambanyi bwo kugira nabi ubutegetsi buriho.
Urukiko rusanga hari impamvu zikomeye kubugambanya ku cyaha cyo kugira nabi ubutegetsi buriho mu Rwanda. Abakurikiranwe bose kuko kugeza ubu ibisobanuro batanze bitagaragaza ko hari uwananiwe kwikora umutwe wa P5 ugamije kugira nabi ubutegetsi buriho mu Rwanda.
Uretse Retired Major Mudasiro, abandi bose umucamanza yavuze ko nta mpamvu zikomeye ko bagiranye umubano n'ibindi bihugu by'amahanga hagamijwe gushoza intambara ku Rwanda. N'icyemezo cyasomwe abarirwa 24 bahagaze imbere y'umucamanza kandi barinzwe n'abasirikare. Major Mudasiro yari yicaye ku ntebe yunamiriye ubundi agacishamo agashimashima ku kuguru gupfutse kubera bamurasiye Kongo. Mu gufata icyemezo kandi yashingiye ku kuba abaregwa 24 biyemerera ibyaha bimwe, mu gihe Meja Mudasiro wemera ko yari umuyobozi wabo yemera ibyaha byose. Yavuze kandi ko ibyaha bakurikiranyweho amategeko ateganya ko bihanishwa igihano cy'igifungo kiri hejuru y'imyaka 2 maze ategeka ko bafungwa mbere y'urubanza. Meja Mudasiro urubanza rukimara gusomwa ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo yahise yaka ijambo. Ntibikunze kubaho ko umuntu ashima bamufunze igihabanye n'ibyo avuga ko we na bagenzi be batakwishimira gufungwa ariko batanashima umuco wo kudahana kubera mu magambo ye ibyaha bakoze. Yashimye uburyo bafunzwemo,
uburyo badufashemo n'uburyo tubayeho. Turabibashimira cyane kubera ko yufashwe ukitwa duyi mu bindi bihugu ubutotezwa so nkaba nshimira leta y'u Rwanda irangaje mbere nga kwa president wa Republika uburyo badufashe biratandukanye n'ahandi uko mbizi aho dufungiye nibyo koko hakwiriye ikiremwa mu uburyo dufashwemo ntatotezwa ntatocya turakorerwa iyo byose nkaba mbishimira ubuyobozi bwa military police.
Uretse ibyo Major Mudasiro yanashimye ababunganira ku byaha baregwa kandi ngo ntari kiguzi babatezeho, anashimira bagenzi be bareganwa ku myitwarire yabo imbere y'umucamanza ariko anabasaba ko bazakomeza batyo. Asoza agira ati bisigaye byo ni ukubishyira mu biganza by'Uwiteka kuko niyizi kizabidukoreye imbere. Iki cyemezo cy'umucamanza kije kigwa mu gusaba bw'ubushinjacyaha bwa gisirikare bwabasabiraga gufungwa by'agateganyo mu gihe cy'ukwezi mu gihe kibakoreraho iperereza. Bwangaga ko batora ku butabera. Ni mu gihe bamwe mu babunganira bo basabaga kubarekura by'agateganyo kuko bamwe muri bo ngo bashutswe bakajyanwa mu mitwe irwanya leta barizwejwe imirimo bagiraho bikabagora kwigobotora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Meje habi mu Mudasiro yemera ko yari umuyobozi wabashinzwe ibikorwa byo kubatoza gisirikare no gushaka abarwanyi, avuga ko byose byahuzwaga na General Faustin Kayumba Nyamwasa wigeze kubaho umugaba mukuru w'ingabo za RDF kugeza ubu wahungiye muri Afrika y'Epfo. Inkiko z'u Rwanda zamukatiye gufunga imyaka 24 adahari zimurega ibyaha byo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ibyo byiyongera ku byaha 25 byose arabihakana akavuga ko bishingiye ku nyungu za politiki. Abaregwa barimo baturutse mu bihugu bya Uganda, Burundi, Kenya na Malawi bemera ko bari mu gisirikare cya P5 gihuriweho n'amashyaka 5 RNC irimo ya General Faustin Kayumba Nyamwasa, bagejejwe mu Rwanda hagati muri uyu mwaka bavanywe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umucamanza bibukije ko icyemezo kijurirwa mu gihe cy'iminsi 5. Ahagira ubusabe bw'irya Amerika i Kigali.
Mu Burundi muri zone Muyira muri komine Kanyosha havugwa ifatwa ry'abantu 22 binyuma y'ikomereka ry'umuyobozi wa zone Muyira yarashwe n'abantu bataramenyekana. Benshi mu bafashwe nabo mu mugambwe SNL. Ni inkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika rifatanije n'abanywanyi bayo dusomegwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Gedeon Mitabavuma arongoye zone Muyira yarashwe n'umuntu ataramenyekana mu ijoro ryo ku munsi wa gatanu w'indwi iheze nk'uko byemezwa na musitanteri wa komine Kanyosha Jean Berkimase Munzerere. Bukeye ku munsi wa gatandatu abajejwe umutekano baherekejwe n'abajejwe intwaro hamwe n'ugwaruka rwegamiye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bashwaye agacimbiri Gweza ahabereye ubwo bugizi bwa nabi hahagarikwa abantu batari bake. Amakuru dukura ku rubuga rwa radio Isanganiro ikorera ku butaka bw'u Burundi nuko musitanteri wa komine Kanyosha Jean Berkimase Munzerere avuga ko harabahagaritswe kumva z'amatohoza. Anavuga n'ingeni raswa rya Gedeo Mitabavuma ryagenze.
Yari muhira hama ariko aratelefona amayinite hanyuma aramuherana cajabuka hakurya ku bumwe hari umuntu bari bafitaniye ibikorwa batuza gukorana bijanye n'amashirahamwe cagura n'amayinite amashira arataha muhira. Hari masaha 10:15 yo kumugoroba ageze adimetre y'inzu yo muhira arabona umuhungu hagaze ahantu yahenge arengana aca murasibwa inyuma kumenya biragoye kuko urabona mugoroba wa 19 arenga 10:15 nta matara ariho ico cyo yabonye nuko yari yambaye agakofero. Abamaze gufatwa bashika ku 12 barafashwe ndibaza yuko bazobaza kumbure hagiye wosanga mu babikoze muri abo bafa byo barimo nibatohoze umwe wese ibyo bamubaza sero ivyo yishuye kuri kuzomenyekana.
Mu buseruka izimugambwe senere mu ntara ya Bujumbura biyamiritse ifatwa agasakisaki y'abanywanyi b'uwo mugambwe ngaho muri zone ya Muyira bagirizwa gushaka kugandagura uwarongo iyo zone. Muri uwo mugambwe bakavuga ko batangazwa n'ingene habaye ukurobanura kandi ahabereye ubwo bugizi bwa nabi hari n'abandi bo mu yindi migambwe n'uri ku butegetsi urimwo, bagasaba ko abanywanyi babo bore kugwa hakaba amatohoza ataho yegamiye. Ku rubuga rwa radio Isanganiro musitanteri wa komine Kanyosha yanashikirije ko ubwicanyi nk'ubwo ku ndongozi za zone Muyira bwabaye cyane mu gihe cy'intambara. Munzerere agatangazwa n'ingene bwasubiriye kandi harangwa amahoro.
Ico gihe cari gihe c'ingwano ikomeye gose uwera ingwano nisiyo tukirimwo naho ubundi bwo ico gihe abashebure zone bakaja karere bamye baza barishwa inyango bashaka batanu nyene bishwe uyo bashyira nka gatandatu bagira bakureho Imana yarakinze n'amanama ya misi yose aho bibereye kwa gatandatu byo twazindukiye turakoresha amanama abaserukira abandi nabe n'igihugu bahajya bose turabwira tuti nimurindire abatohoza ico azozana hanyuma muri bajya bafashwe ukuri kuzoboneka abarekugwa barekugwe abagize icaha n'ibyashikisha kikabagira bahanwe.
Amakuru atangwa n'umugambwe senere ku rwego rw'intara ya Bujumbura avuga ko 17 mu bafashwe muri zone ya Muyira bashikanywe mu bihoro rya Mpimba ku muhingamo w'ukuru w'Imana inyuma yo kumvirizwa n'inyamirama b'igipolisi kijejwe amatohoza BCR bandi batatu harimwo urongoye umugambwe senere muri commune Kanyosha azwi ku izina rya Juvenal Nzofabarushe niwe bakiri mu minwe y'inyamirama b'ico gipolisi kijejwe amatohoza mu mugambwe senere aturukamwo bakaba bavuga ko bahagaritswe ku mitahe yo mushikiriza amanza wa Republika mu ntara ya Bujumbura kubera iyo dosiye nyene.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Kuri inkuru yerekeye Burundi kuva ku munsi wa gatanu gushika ku munsi w'Imana w'indwi irangiye abagize ibiro bikuru by'urunani Senarede rutavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi bari bakoraniye i Kampala muri Uganda muvugizi w'ugo runani Onesim Nduwimana yabwiye ijwi rya Amerika ko bariko barabira hamwe ukugene bazokwitaba amatora y'imirize avuga ko bazotanga n'umukandida wabo vuba ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru
iyo nama y'ibiro nyobozi by'urunani Senarede rurikiyemo abatavuga rumwe na leta y'u Burundi yabereye i Kampala mu Buganda kuva ku munsi wa gatanu itariki 25 gushika kuri uyu wa mungu itariki 27 yakoranije abavuye mu Bubiligi abavuye mu bihugu by'akarere ka Afurika y'ubuseruko hamwe n'abavuye mu Burundi. Onesime Nduwimana umuvugizi w'ugo runani Senarede yabwiye Ijwi ry'Amerika ko intumbero nyamukuru kwari kuraba ingene bo kwisuganya bakitaba amatora yimirije mu gihugu bahunze bavamwo yamara kugira ngo bagitabe hari byo
ndi dufise ishaka byo kuza mu matora y'umwaka 2020 twayanyemeje kandi yuko ayo matora tuzojamo mu runani turavise ibyo dusaba na cyane cyane dusaba yuko uburenganzira bwo gutora no kwitoza abantu babugira kumwe atawukinije uwundi tugasaba ko umutekano w'abatora n'abatorwa uwa umwe kuri bose tugasaba kandi cyane cyane ko abantu b'abanyepolitike bose bagira uburenganzira bwo kugira nk'umuga imigambwe cyangwa abandi ahatuvuga nk'abahuza umugambwe CNDD-FDD basa nabo ubutegetsi budashaka kubona ibyo dufatira kuko mu gihe bavuga ngo barakeneye ko tuja guheraheza ibiganiro twe twagize i Nairobi ko twabarungikira abagenda ariko dushyizemo abahoza mu mugambwe CNDD-FDD baca bashacoba.
Abo batavuga rumwe na leta biyemeje ko bazotanga umukandida umwe abasaruka na Anise Niyonkuru yahora ari umunyamabanga nshingwabikorwa w'ugo runani kugira ngo aje gushigikira no kunagura abaserukira ugo runani mu gihugu cy'u Burundi. Mu minsi yaze haravuzwe ko uwo Anise Niyonkuru canke utwara ugo runani Jaminani kwa rumwe muri bo azoserukira abandi mu kibanza c'umukuru w'igihugu. Nabajeje umuvugizi wa Senarede ko kurungeka Anise Niyonkuru
azorandukira hanyuma bizokwitoreza ikibanza c'umukuru w'igihugu canke abazokwitoza ibibanza bitandukanye abo bamaze bamenya hanyuma mu minsi iza mushinga naye Anise Niyonkuru ngira ngo ntawe mwitiranya arafise ibindi ahamagariwe na cyane cyane gusanga abandi bari mu runani Senarede bari mu Burundi basanzwe bakorera mu Burundi kugira ngo ubwo runani rubandanye rutera rutsimbatara muri gihugu cy'u Burundi kandi turamushimiye kubera kuko yagize izo nguvu kuva ko yogenda mu gihugu cy'u Burundi akabanira n'abandi naho ibihe mubona bikigoye atufatira ko nk'abo bamenyesha amakuru bagipfungwa abanyepolitiki baturubikwa n'ibindi ariko ntaho bihuriye n'ibyo by'abakandida.
Kugira bazokwitabe ayo matora nuko bazoba batahutse mu ntango z'uko kwezi barungitse integuza mu gihugu anise niyo nkuru nyene kugira ngo aje kuraba ingene ibintu byifashe n'ingene bagenzi we botahuka. We nuwo bari bajanye baranabonanye n'umushikiranganje w'intoro y'agati mu gihugu ari nawe ajeje ubikorwa by'imigambwe itandukanye. Ejo rya Amerika ryaboneyeho akagiye ko kubabaza aho bose bazotahukira.
Kubisanzwe twebwe ntitwifuza gutaha isorosoro. Ibintu nibije mu buryo umutekano kuri bose uboneke. Baze twumvikane mu gutaha yabibikunda twofasha indege imwe tugashikira rimwe koko abantu bafise umugambi nico bafunditse kugira ngo ibintu bigihinduke mu gihugu cy'u Burundi. Rero umwanya ari wo wose hagize igihinduka tuzoca tumanukira rimwe twese.
Abo banyepolitike hari ibimenyetso babona ko bidahumuriza mu gihe atanamezi umunani asigaye ngo amatora bifuza kujamwo abe. Ni nk'ifungwa ry'abamenyeshamakuru bane n'umushoferi b'ikinyamakuru cigenga iwacu basaba ko bafungurwa atagisabwe.
Twarashoboye kandi kwiyamiriza iryo hohoterwa ry'abamenyeshamakuru bamaze iminsi mu gasho bazira ubusa. Abidutera amakenga ko turabona kumenga nta shaka ryo kugurura igihugu kiwe nyabagendwa amatora agende neza bafise urabyo ko bitwara. Turasaba ko ababishoboye, abamenyeshamakuru, inshuti z'u Burundi, ibihugu, akarere, abarundi ubwabo bogerageza kugondoza bajya bari ku butegetsi bakemera ko bahiganwa n'abandi atawajya wambura atawurenganyije uwundi.
Abatari bake mu batanguje ubwo runanise na red baherutse kurutera Kagere bashinga urundi rwabo bise SFOR Arusha. Nabo bavuga ko baharanira ibyirizwa shingiro n'amasezerano y'Arusha. Yamara bobo bararahira bakarengwa ko batazo kwitaba ayo matora. Bagiriza mbere abasigaye mu runanise na red ko bashaka guhemuka kandi ko bashaka ibibanza muri leta izova mu matora y'imirije. Urunanise na red ngo rwemeza ko ivyo bitabaca intege. Pierre Claveni inkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika.
Umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio ya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Mwanda nyakumviriza radio ijwi rya Amerika risamirana ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Abanyeshuri 338 b'abanyarwanda biga muri Republika iharanira demokrasi ya Kongo bakangirwa gusubirayo bagiye gutangura kwigishwa icyongereza. Kigo kizejwe uburezi mu Rwanda kivuga ko bazokwiga amezi abiri bakazotangurana n'abandi mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha. Ni inkuru dushikirizwa na Claude Ganza Munyamagana.
Nyuma y'amezi hafi abiri bategereje kumenya icyerekezo cy'amashuri yabo, abanyeshuri b'abanyarwanda bigaga mu miji ya Goma na Bukavu muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bakaza kubuzwa gusubirayo kubera gutinya icyorezo cya Ebola. Ubu noneho bagiye gutangira kwigishwa ururimi rw'icyongereza n'urw'ikinyarwanda ku bana bato biga mu mashuri abanza batari bakizi. Bagombye kuba baratangiranye ishuri na bagenzi babo batangiye umwaka w'amashuri mu ntangiriro z'ukwezi kwa cyenda. Ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda REB kivuga ko aya mahugurwa azatangira ku itariki enye z'ukwezi gutaha azategurira aba banyeshuri gukomeza amasomo yabo mu ndimi zikoreshwa cyane mu burezi mu Rwanda nta nkomyi. Uyu ni Bwana Irene Ndayambaje uyobora iki kigo.
Twebwe tugiye kubafasha ndetse tuzanabaherekeza muri uru rugendo. Kubaherekeza kwa mbere tuzakora nuko nyuma y'aya mahugurwa tuzabaha ibigo by'amashuri bazigamo, kandi ibigo by'amashuri bizabakira bizaba bizi neza yuko mu by'ukuri aba bana ari aho bari basanzwe biga, uretse ko na nyuma y'aho ngaho hari amahugurwa bahawe ariko nayo akeneye gukomeza gushimangirwa. Ntabwo rero mu by'ukuri uyu munsi tugiye gushinga andi mashuri asimbura ayo bigagamo, ahubwo abana bagiye kwiga mu mashuri yacu, ariko noneho dushyiraho umwihariko kubaherekeza mu bijyanye no gukomeza kureba niba amahugurwa bahawe y'igihe gitoya yaratanze umusaruro wari witezwe. Tuzakomeza kugenda tubasura ku mashuri. Urumva niba ni nk'umwana utaruzi ururimi rw'Ikinyarwanda ku ishuri, ururimi rw'Ikinyarwanda ari rwo rwigishwamo cyane cyane mu mwaka wa 2023. Mva wa mwana n'andi mahirwe azabonye yo kuganira n'abandi bana, kuganira n'abarezi.
Bamwe mu babyeyi ariko baracyagaragaza impungenge ku ireme ry'uburezi bw'u Rwanda, bagasaba ko hagira byinshi bihinduka kugira ngo umunyeshuri ajye abafite ubumenyi koko bugendanye n'umwaka arimo. ugaragaruka ku mpamvu yamuteye kujyana umwana we muri Kongo.
Muri Kongo si kuvuga ngo twabajyanye kubera kubishyuza amafaranga make. Umwana wanjye yaramaze imyaka itatu atazi kwandika izina, tangira premier akadubura gatatu muri premier, numva umujinya mujyana muri Kongo. Yaratamutse arazamuka arazamuka, tumuhagarika ageze mu wa kabiri secondaire, azi kuvuga igifaransa, yaganira nawe igifaransa, mu gihe atari azi igifaransa atazi n'icyongereza. Umva ni ikibazo, none tubakuyeyo. Njye ndabishimira mu rwego rw'umutekano kwanza cyane, tukagiramo agahinda kandi ko kuvuga si nibyo tubonye bimwe tugiye gupereza ibindi bimwe. Icyo nasaba n'abayobozi mudufashe n'amafaranga tuzayishyura, nawe tubuze amafaranga turashaka education ifatika.
Bamwe mu babyeyi bagaragaza ingingimira bavuga ko amezi abiri ari make ku buryo umwana yaba amaze gusobanukirwa ururimi atarasanzwe azi, akaba yarukurikiranamo amasomo nta nkomyi. Bwana Ndayambaje Irene yobora ikigo gishinzwe uburezi mu Rwanda bavuga ko bishoboka.
Ntabwo utekereza ko mu by'ukuri hazabaho imbogamizi zikomeye cyane. Icyo nakubwira ni uko buriya iyo umwana yiga ntabwo yiga wenyine, afatanya n'abandi. Ufatanya n'abandi urugendo. Iyo uri kugenda n'abandi ahubwo niba ugenda mu by'ukuri. Avuga ko rero ubu aba bana bagiye kwigana n'abandi ahubwo nibwo buryo bwiza bwo kugira ngo banaze no muri sosiyete nyarwanda bashobore kuyibonamo kurusha uko wavuga uti noneho uburyo bigagamo ugiye no gukomeza kubigisha ukwabo.
Ikigo gishinzwe uburezi mu Rwanda REB kivuga yuko abanyeshuri 380 aribo babaruwe mu turere twa Rubavu na Rusizi mu byiciro byose by'amashuri kuva mu yabanza kugeza muri kaminuza, ariko ko bazakomeza kwakira n'abandi batari bakiyandikishije. REB ivuga ko abanyeshuri bigaga amashami ataboneka mu mashuri yisumbuye mu Rwanda bazayoborwa mu bindi. Inzego z'uburezi mu Rwanda zivuga ko ubucucike mu mashuri ya leta ari inzitizi zituma umwana kuwundi adakurikiranwa ngo basuzume ikigero ubumenyi bwe bugezeho. Kuba hakiri naho abana biga igice cy'umunsi bamwe bakiga mu gitondo abandi kigoroba, nabyo bigaragazwa nk'imwe mu mbogamizi ku bumenyi bwabo, kuko bituma hari ibyo batiga cyangwa bakabyiga igihe gito cyangwa bakabyiga hutihuti, bikaba byatuma hari ibyo baringaho batarabifata neza n'ibindi. REB ivuga ko aba banyeshuri barimo gushyirwa mu byiciro hakurikijwe ubumenyi bwabo, kandi bakajya bahabwa n'amafunguro ku ishuri nta kiguzi batanze muri iki gihe cy'amezi abiri. Claude Ganza, Munyamagana, mu Burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Nshuti mwese mwakurikiranye amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha, aha niho bigarukiye kuri Radio Ijwi ry'Amerika. Tubashimiye rero mwese kuba mwaduteze amatwi, tubatumira kubandanya mudukurikirana mu biganiro vyacu vy'iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu, Radio Ijwi ry'Amerika. Mukurindira mugira ibihe vyiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Radio Ijwi ry'Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi ry'Amerika yabaye isubizo cyacu. Yabaye isubizo cyacu. Ugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushyikiriza icyo tubona, turayaga tugahuzayo ku Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi ry'Amerika yabaye isubizo cyacu. Mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Abakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza Kuri vote.